Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwirwe neza nshuti mwese muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema ikaze mu bigano byacu.
Tukabona cyangurukira kandi ukuntu bavuze bati buryo sentare yirahe toge niturimo bahora bavuga ngo toge nitwize ubutungane turabuvise turavize inzego zacu turavize inzego z'umutekano turavize n'inzego z'igihugu.
Uwo ni umwe mu Barundi bazindukiye mu mihanda bigaragambya bashyigikira icyemezo cya Leta cyo kwikura amasezerano y'i Roma ashinga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Hirya no hino mu Burundi hazindukiye imyigaragambyo yo gushyigikira Leta ku cyemezo yafashe cyo kwikura mu masezerano y'i Roma ashinga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. I Bujumbura iyo myiyerekano yabereye ku muhanda Boulevard du Peuple mu Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yayikurikiranye.
Abitabye iyo myiyerekano mu gisagara cya Bujumbura bayihereye mu kibanza citiriwe umuryango w'ibihugu byo ku isi Place des Nations Unies uva muri zone Ngagara ugana hagati mu gisagara cya Bujumbura. Bafashe ibarabara ryitiriwe Patrice Lumumba mu rugendo bagize, bari bitwaje ivyapa byanditse ko ibyo bagenda baravuga. Abari bitabye imyerekano icabazanye kwari ugushyigikira no gukeza Leta y'i Burundi inama nshingamateka na nkenguzamateka kubona izo nzego zarafashe ingingo yo kubavanura n'amasezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Uno mu bari bafise icuma gishikana amajwi kure yabitomoye.
Tukabona cyangurukira kandi ukuntu bavuze bati buryo sentare yirahe toge niturimo amashyi meze cyane bahora bavuga ngo toge nitwize ubutungane turabuvise turavize inzego zacu turavize inzego z'umutekano turavize n'inzego z'igihugu yamaba ni mwaduta mokoye turi mukabyerekana mugashimira Imana inteko mpamakungu turazase turazase kabisa.
Ikindi abari bitabye iyo myiyerekano bashikirije nk'uko byari byanditse ku vyapa bari bitwaje ni ugushimira Leta y'i Burundi kubona yaravavanuye n'ikigo ca ONU kijejwe agateka akazina muntu mu Burundi nk'uko bivugwa nuno yari yitavye imyiyerekano.
Abarundi twese turashigikiye Leta y'i Burundi ku ngingo idasanzwe yafashe yo guhagarika imigenderanire n'igisata mpuzamakungu c'agateka akazina muntu mu Burundi no kwirukana abaherutse gutanga raporo y'ibinyoma no kugomba kujyanisha Abarundi.
Umunyamabanga mukuru w'umukuru w'igisagara cha Bujumbura niwe yararongoye imyiyerekano y'uno wa gatandatu mu gisagara cha Bujumbura. Ramadhani Nkurikiye yatomoreye abitavye imyiyerekano igituma yatunganijwe.
Igihugu cyose cy'u Burundi yako yiyamiriza ajya mu raporo y'ibinyoma no gushyigikira ingingo zose Leta y'u Burundi imaze gufata mu bijyanye no kwiyamiriza abantu bagomba kubesha igihugu cyacu ngo Abarundi batugira dukore ihonyabwoko.
Uwo mutegetsi wo mu biro by'umukuru w'igisagara cya Bujumbura yasiguriye abaje mu myiyerekano ko kubona Leta y'u Burundi ivavanura na sentare mpuzamakungu mirahe atari uguhunga ubutungane.
Leta y'u Burundi niyanga ubutungane, turabise inzego z'ubutungane mu gihugu zikwije kujya hamwe n'abandi ni byiza, ni byiza mu gihe turondoye iterambere rya twese mugabo mu gihe tubona yuko ucamwe n'abandi agaca guca mu mbavu kugira ngo bakubemere ibyo bintu twebwe benshi ushaka kubyemera.
No mu gusubira mu makaritiye baje bavamwo abitabye imyiyerekano bagiye bararirimba indirimbo zo kwiyamiriza aho bavuga ko bari ko bakorera u Burundi intebishushe. I Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ahandi mu Burundi hazindukiye imyigaragambyo yo gushyigikira leta ku cyemezo yafashe cyo kwikura amasezerano y'i Roma ashinga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ni mu ntara ya Ngozi. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yabikurikiranye. Mutwihanganire iyi nkuru ya Jean Bosco Ndarurinze iratugeraho mu kanya. Dukomeje kugira akabazo ka technique ariko mu kanya nigakemuka iyo nkuru turaza kuyibagezaho y'umunyamakuru wacu Ndarurinze.
Mu gisagara cha Ngozi abanyagihugu amajana bagize urugendo kwa mahoro bari kumwe na Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro we hagati mu gihugu. Abanyagihugu bitavye ugo rugendo bavuga ko bashigikiye ingingo ya leta y'u Burundi yo gusokora muri sentare mpuza makungu mpana vyaha CPI.
Twebwe icatumye tuza kwifatikanya n'abandi nuko bariko bariyamiriza ingingo yafashwe na leta yo kuva muri cyo sentare kandi bikaba ari ingingo nziza cyane naturumva tukaba twaje kugira tuyishigikire kandi tukaba dushimira leta kuyo ngingo yafashe kuko nta yindi mugambi bari bafise atari gutoteza ibihugu bya Afrika
kugira ngo durire hamwe kugira ngo twiyamirize zeneke ko mpuzamakungu zizaziragira amaremye nkanya kugira abanyagihugu ngo ducanemo
iyi sentare nayo nyene cy'imanza zitarizo zishaka gushinyiza ba Afurika bagize neza cyane kuko bagomba kutuzengerekira ngo dusubire ku ntwaro y'ababiri.
Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yashimiye abitavye urugendo kubera babandanya bahaguruka bakiyamiriza abansi ba demokarasi.
Mwumvise amaremye nkanya y'abahinga b'abacangero ntawo bitabahi
mutwihanganire iyo nkuru ya Jean Bosco Ndarurinze ijyanye n'imyigaragambyo yo gushyigikira leta ku cyemezo yafashe cyo kwikura ku masezerano y'i Roma ashinga urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Ntago tukikomeje kubera ikibazo cya tekinike.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Intumwa z'ibihugu hafi ya byose ku isi zari ziteraniye i Kigali mu Rwanda mu nama y'ibihugu byashize umukono ku masezerano yo kubungabunga akayunguruzo k'imirasire y'izuba yemeje ivugururwa ry'amasezerano ya Montreal yo gukumira ibyuka bituruka ahagamijwe kubungabunga akayunguruzo k'izuba no kurengera ibidukikije. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Tabita Mukamusoni adufitiye inkuru irambuye.
Isaimwe mu gitondo buri minota 2 yo kuri wa gatandatu niyo vyamenyeshwa ko inagugwa ry'amasezerano ya Montreal nibereye Kigali yemejwe. Ni nyuma y'indwi irenga abashikiranganje n'intumwa z'ibihugu 197 z'isi bari bamaze ariko baraharira ku inagugwa ry'amasezerano. Mu ijoro ryo kuri wa gatanu isaa 6 z'ijoro niyo hari itezwe yuko inagugwa ry'amasezerano ya Montreal yemerezwe Kigali ariko ntivyashobotse kubera impare nyinshi hagati y'abategerezwa kuryemeza bagejeje mu gitondo. Izo mpande zose nta numwe yigeze ajyama kugeza mu gitondo kuri wa gatandatu. Inagugwa ry'amasezerano ya Montreal ryabereye Kigali rije kugira ahagarikwe burundu ikoreshwa ry'imyuka ya HFC ituma ubushuhe bw'umubumbe w'isi bwiyongera. Iyi myuka n'imyuka bita gaze ikoreshwa mu bikoresho bitanga ubukanye ari byo frigo, climatiseur zikanyisha amazu n'imiduga n'ibindi. kugabanya ikoreshwa ry'imyuka ituma ibintu canka hantu hakanya mwinagugwa nyamasezerano ya Montreal yemerejwe ikigali bizotuma hakingirwa ubusa n'ibice bitanu vya degrees Celsius kubushuhe bw'isi ivyo navyo bizotuma hakingirwa akayungiro k'imishwarara y'izuba ikoreshwa ry'imyuka rizogenda rigabanywa gushika mu mwaka wa 2019 mu bihugu biteye imbere mu bihugu bifite ubutunzi bubayabaye harimo n'u Rwanda iyi myuka izohagarikwa gukoreshwa gushika mu mwaka wa 2024 ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bizogerageza kugabanya gukoresha iyi myuka kugera mu mwaka wa 2028 nkuko amakuru atangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje gukingira ibidukikije UNEP avyemeza Dr. Vincent Biruta umushikiranganji w'ibidukikije mu Rwanda amenyesha ko ari umunezero niteka ku Rwanda
turishimye kuko ni kikorwa cyari kimaze iminsi gitegurwa habaye inama nyinshi usibye n'ingi imbere hanyuma twakiri inama yo 28 y'amasezerano ya Montreal tutekereza twifuza ko noneho ivugurwa ryakwemezwa uyu munsi rero byabaye yemejwe kandi n'amasezerano meza yagiyemo ibyo twifuzaga hafi ya byose u Rwanda ngira ngo sinabwo bwa mbere hari amasezerano yemerezwa i Kigali ariko aya masezerano kwavuguruye n'amasezerano ahuriyeho n'ibihugu bigeze ku 197 ubu rero ni ukuvuga u Rwanda Kigali byagiye mu mateka kubera ko bizandikwa mu nyandiko zose zigenga aya masezerano ahoriho niho kugize ku 197.
Dr. Biruta avuga ko inagugwa ry'amasezerano ya Montreal yemerejwe i Kigali bazobishira mu ngiro mu Rwanda imbere y'uko imyaka bihaye igera.
Twebwe mu bihugu bya Afrika u Rwanda rurimo itariki twemeje ni 2024 akaba ari bwo tuzahagarika kongera kuzana ziriya gaz ndetse n'ibikoresho ukoreshwa mu bene ziriya gaz zifite ingaruka ku kongera ubushyuhe bw'umubumbe w'isi ntabwo ari ngombwa kwicara ngo dutegereze ngo itariki irageze nubwo tuvuga ngo tuzabibarura ibyo bikoresho ndetse tubarure na gaz ikoreshwa muri ibyo bikoresho uko ingana mu gihugu twemeje hagati mu mwaka wa 2022 kugeza ku mwaka wa 2022 ariko nge nakubwira ko mu Rwanda twebwe twaratangiye kubibarura ku buryo mu ntangiriro z'umwaka utahatse badufite raporo tuzi ibyo dufite ko bingana tuzi n'ibikenewe kugira ngo tugende tutangira kubisimbura
inyuma yo kwemeza inagugwa ry'amasezerano ya Montreal Kigali umunezero niwo warangwa mu cyumba cy'inama barimwe.
Thank you Mr. President and congratulations to all our colleagues for this amendment and to your country for this Kigali amendment.
Thank you Ms. President and I'd like to congratulate all of us for this historical achievement, of course.
Thank you, Mr. President. On behalf of Government of Rwanda and on behalf of Rwanda delegates, I'd like to congratulate and appreciate the work well done by the Ozone Secretariat.
Thank you very much.
Aba bose bariko basigura umunezero bafise n'ibihugu baserukiye ibihugu vya baba 200 nivyo vyemeje inagugwa y'amasezerano ya Montreal ajanye no gukingira akayungiro k'imishwarara y'izuba ku Rwanda na mateka ku gihugu kandi ni intinzi kuri bo kuko ibi bari basanzwe barabitanguye kubikurikiza kubwishira hamwe mpuzamakungu rijeje gukingira ibidukikije UNEP kwemeza inagugwa ry'amasezerano ya Montreal vyabereye i Kigali mu Rwanda kwabaye gukurikiza ivyo abakuru b'ibihugu bisi bari bumvikanye pari mu Bufaransa mu kwezi kwa 12 ku mwaka wa 2015 abantu barenga 1000 niwo bakurikiranye iyi nama ya 28 yo kunagura amasezerano ya Montreal iyindi nama izokurikira kubijanye n'ihindagurika ry'ibihe itegekanijwe kubera mu gihugu cha Maroc mu kwezi kwa 11 ku uyu mwaka kuvita ari 7 gushika ari 8 i Kigali Tabita Mukamusoni iji rya Amerika.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Yashoboye kukumenya
ishwe nabona kano ramaso gusa ukamenga ntabona yo ninguriye ko yakubisaga hanga hasi
ukabo yakubita umutwe hasi yamubona gakomeye na gatoyi mukabo ba nyina ngira ngo byoshoboka ko kumbona umutwe we ufyimbye
umukire buhoro buhoro yemwe muramubaza mama ni mukire buhoro buhoro
ahubwo nibanyaruke gidi wabona hari cyacu wumva kwagize imana onye nabaganga bariho
mana yanje ikineye ubwoba nuko mona tabuye maraso kandi yavyinze hajya mu mutwe kugaba cyane wayavira imbere mama 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 uranyumva
gidi yo mwana Ihangane Imana iramubona. Ko dushoboye gushikanga ha kwa muganga. Ngira ngo baraje kugerageza.
Ha. Habare. Hajya marasa tara yawe ntakurara mu mubiri. Ehe bisabaganga yemwe barengane.
Nuko ni wonde kayeme nkagumana na mama wanje. Itumerekeza.
Itu. Ntibashobora kugukundira aje.
Kuberi.
Nibakenera umuntu babaza ibyo babaza. Ndabizi ko baje kurondera umuntu w'umukenyezi akuze.
Mbega fufana weko bari kumwe urugwe byagenze gute yakomeretse
je na je niruka ndama nukwizeza fufana ntavyo nabagiye mu mbabarire byishabaza guhekeza mama
eka na je ntawe nabonye ngira ngo yaciyagwe igihumura ariruka
aka kaje mungu na nzi kwakunda kwiruka cyane nari namwisabye ngo ntagenda ariruka ka twaye umuntu atamenyere kugenda kurya amapikipiki yawe abantu nzi yakoye mama
giti ababibonye ngene byagenze iyo modoka ari ngo yabagonze ngo niyo yari kiriruka cyane ariko bobo bashinga bariko bagenda ibisanzwe
unega mama Francine we wayimenye gute
nabibwiwe na Francine mugabo yari kariruka ntiyashoboye kubimbwira nka neza
hajya iko yirukazi wacu bashyizaye cyo gucafungwa na ibete nuko bitakiye byanka ifizi cyo gukora ko umuntu ukuru
mugabo je wese niyumvira ko asanga kihema uko yambariye ngo mama wa ibete arapfuye Chanza ndiruka nisu kanari mfise sinzi niyo nayitaye.
Oh mama Francine nyo kana chako. Tako tako.
Oh ya ye jidi ha.
Mega mama na yanje mama ngapatu igenza gute.
Niko yarinda gira ico gisita. None mubona yuri ama pikipiki taramenyere ngoye.
Ibyo nibisanzwe ndebere ikintu cyose kigira intambwe
nabisanzwe
none twase nitwahana
none nate ku bapiki
twase nitwahana tutigendera ko ukanye ne ko ari hamwe umuntu w'umuntu atawurengana
none kamuta none twara bakoni cyane mu kavya sengarwa mu cyantu mujyana ku muzari ya muri pile
masha
oho afisi mu cyantu muhinga ukumushanga
no yaye shaji dio ivyo bivana n'uburyo mufise kuko jewe nta kintu mushobora kumbaza n'ivyanje birana
Gidi dindira abaganga bonyene bavuge ko batabishobora baratubwira icyo dukora ubujya nabwo nibisanzwe turaje kurondera
eka nuko nyene atavuga ha nawe ne ntuze we harya mu nzu ntiyarabuze yoshobora kumuvuza cyane nimba Gidi ataza aho bayabika niba tumwe ko wa mukobwa wiwe bayamubaza rahanze
yo Mbega nyene Ivete ari hehe ko ntamubona ngaha gendura aba hari Gidio urya mwana je warante amakenga nimba yabonye ingere nyina wiwa meze
Colleague Félicitations vraiment Hey Kwonu zatukaje dutangura kuronka insinzi kuri no shuri. Oya vraiment, sibisanzwe. Byaranezereye kabisa.
Boss, merci beaucoup.
Oya nokuri urabimerita.
Mugaje birampimba yivuze mu izina boss.
Ah bon? Ni. Uti rero ajye hego nda kuvuze mu izina.
Ego.
Mugaho ndakubaza. Ukunda ko je ndaguhamagara mu izina. Chanke ukunda ko uwo ari wese yaguhamagara mu izina. Bega bimbarire.
Ah, na urafashe nayo.
Eh?
Ah, nawe nusuri wese. Jemwe yoko nifuza kumpamagara mwizina uko naje urumva ko ndaguhamagara Bosco ngahazogera umunsi since wa
oya 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 heraze je dungane ntuguze
oya kuze nawe ari banda
oya biheze je ngira uvuge umunsi bijanye ni
wapi nta burenganzira ndabifiti karagaciyemo duhindure sije sha be ya Bosco uyu mugenzi wameze gute
yinde
nukuri atantangaje
uri kuvuga ndira ntuguze cimugenzi wanje nde kuje mbona afise benshi
ugabizoza hari undi igira zeze
nakunyukiza
cyane ni
karagagabo je sinzi byako ntumbaze eh nimyakugize
wese ko afise comportement z'abantu batacye no muyambira
Shani, uramukariye nawe? Eh?
Aya.
Yahugize ikiganiro.
Arengije.
Ayo sanga yakwitiranje n'ubukobwa bumwe bumwe yigisha. Agafata uko yishaki, cyo genda muzi ko atanderagira.
Mbega wa munsi twari kumwe washitse umubwira ko ajeje gusorora.
Umvuvuriza. Umveza wa muhungu rero. Ash, ndamuheze n'umuhimbiri. Eh? Yarabikubwiye. Bengaye abikubwira birondera kwigana.
Eka nuno munsi washaka umubwira kuko n'unkorana mu mufuko.
Eh. Azita kwara mu mufuko. Bash. Ko ngowe n'ukuri. Genda kwigorera ntako ntagira kandi shika ndabimubarira gasubire kamusiye
eh muravuga
ashaka turiki
urabona
eh
abahungu muri gari shamukomere byo mudafise abakoba na bakeso zogoza mukwama bateza amaboko jewe rero gabose sinduka
nokuri birabonekaniye ko tarumeze nka tabujya bukoga bwiga burizererereza kandi jewe iyo karaktere yawe ndayikundira gose
none ndakubaza nge kwa duci umupira wa kampina Nacho ndi ndira karongurira gafanta kandi zineza kubunangiriye uri ndi agashara ka function public
ni oya nokuri uri gitangaze niho bizoza rinda tangara hewe nokuri umukobwa muri baki ash aho nakagende uje rero kugira kire buje gupiza bwiwe akuye umukobwa nkawe eh
je wone njye mushenge
eh
umbona wanga sigihano ni kuki ntoba nkwiranye nawe
tutokwiranye nawe mbega basha nori bona gute hewe ya kandi burya
Ukuri bwa mukuru. Kandi nwiti nyovuga bakongere.
Aho, genda guteze yompi, ni wiyagire. Kunyongera naho, banyongera maze kumica bampamagari. Ega no hava ntubwenge, ntatanze ciyumvira.
Eh? Jewe mona mibuso.
Aho.
Naho washimye ko nashize ndo mitsinzi. Ubwo ndafise ingwara muri ya ekipe.
Ngwaire nyaga gatutsi yanze yo kuje
bucha nini kandi
cende kwinshi numva bimbabaze
waramenye ko bajeje gukina naciye nje kuba hagafa
narabonye murenga hijya muja kwibara
no kumenyesha ko harimo abase kukano ngo ntakuye mu gwara bibaze
sa ubuze gutegani ngo mukuramo kubera iki eh umuntu rero yagarukiye kibigira itsindwe hanyuma ngo bari avamwe ntabo nibande gashe
Ubuze mukiga Bosco.
Ubuze ni hani. Ndakuba DJ aho bashenze ibiha kunena abandi muri bino bihe tugezemwe. Bewa abantu babaye gute ka.
Swat, umuntu mbona tuma bose atarabana gize. Ni joker.
Narugutangara.
Kandi bambwiye ko atari muri ekipe gusa. Muno mwishuri harakagwarongoye kaguma gatoteza gwara. Muraraba neza rero mu mfashe.
Umve rero sheri ni yenda kubariye. Kwa teme.
Yego.
Wewe nuguhamagara jokey nabo bandi.
Eh.
Ubereke ko ubwiza bwa ekipe buva ku budasa bwabo.
Ibyo
bakuye kubimenya. None nibabonye ko ijya sinzigwara yabazaniye. Yabaye ekipe yose. Bivye bigani.
Ndarera Bosco Sheri ndagusabe.
Sa? Ubuze gute kantu? Uti kasubirire ngo ndakumbe. Bega bizoza ko hagaze ngaho uri mu maki. Eh? Bash. Umenguri babatama bakera. Bahagara kumuhora baraba ingene inyambo zawo zita.
Niho gashaka ko ndavza bazokana wagira ngo nje hehe.
Ubuze abagusohokana, ukarandira busohokana. Wewe nuri umugabo. Abona wowe uvuga ko atabuvise gabitsi.
Mbega boss koko ntakubaje naho tumaranye imisi.
Eh.
Mukuza gukora ino waruduva he.
Tumukuza ko Bende bibari ziki.
Ibira keniwi.
Cyane ni wowe ubikeneye gose. Uragenda direktera guhe dose yanje. Urayirimo.
Aho rya ndi twengesha ubusa. Uryo gufasha nyanze korega birakenewe.
Eh, barabaza.
Irazima.
Ije ndabizi neza bizoza. Si ibyo nyigiye. Uko nivyo byanunze aho naciye hose. Uranyumva. Kandi nawe uhura nabo twiganye. Cyangwa abo twakoranye. Nta uzosanga nyidogera jewe busa. Nanze ukorana nabo.
Uriya mutima mubi wawe giye kuri jewe.
Mutima mubi.
Agusaba ikintu mfasha. Atari amafaranga ndakwatse.
Eh.
Ukanga kukinkorera. Basha turi kumwe ndabe nawe gutazonkenera.
Erego mugani wawe.
Eh.
Ndiko vina hafiki.
Eh, ezo kuri.
Bizo.
Uzonkenera.
Ha umutsi waranze. Nikobera jewe canke inyota.
Ha.
Eh?
Naho nonyotegwa sinonyoterwa ivyo woma wewe. Niki mu wankore? Eh?
Ati kiki.
Sinzi nuko bigikunda ko dusangira uzokwinywana nanje ninywane.
Ndakubwire kabizobora. Abantu babiri yo bagize ico bapfa. barondera umugenzi bahurira ko bose bagaheza bakamwiganira cyo bavuye akabahanura none tumuronde
tumurondere ngo bive mwiki dore ne ko amaze kumwavisha ko yayobewe babigi subira inyuma mbira
ego nivye niyo kunguruzwa none zaba bakenera ko no kudubura
eh ya none kudubura navyo ko bimubuza basha nakubwire aho wo mundondera nyakundonde
ego gahundi basha wowe naho dukorana ntitubone ibintu cyo kimwe eh none umunyeshuri yagize isheke mu ndero baramwemerera kudubura kuri no shuri
kandi nakubwire niwe wahanini wayamukuye
naho je ntari kuyamukura urabimaga none abandi bari kuyamukura ubye ntandero yarafise
eh tukura
urumva nakoze ibanga cyane
ndagushimira ndagushimira mubi eh unkura mata mukanwa hanyuma ngo ndagushimire urumva Mugabaga narakubwiye ko turi kumwe
bizo oyambarira nawe shireheje rya dosye yamwe nakajya gakobwa mbwira eh ndajeje ubitura nyine ko byakugirira eh oyambwire ndajeje urako
basha nuko bigira wo bigira
ah urabigira
urazi ko narakwihenze ko ngirangura umwana mwiza none niko ndakumenya
bizo nukuri ngira nsubire nawe kubwire to utara ndazi kuzoshima
sindabiki Eka bose ko nico gituma bashizaho amategeko nuko bari bazi ko abantu bashobora kuyarenga aho nawe
aho nani son
hiwo burisha kwagiriza
aho sino guhariza kuko na jewe sindi mu marayika uranyu ndakora makosa mwamwe mugaba haraho nayandi ntokuwaho kagukora ni nkaje yawe rero ndagusabye mwikura ngo bije byo kugobizo uragiye urabe ko hari kindi tudasubira tugapfa
Chagos.
Je bijya sindabishabira.
Ikiza ndabibonyemmo.
Eh?
Nuko umbwiza ukuri. None naho nari narahiye.
Eh.
Ubwo ntiwoshikana hari imbere tugasangira rimwe. Mugabo, ubwire ngo ndakurekurira.
Begaji. Aho wazani cyo kujya. Nyumvire ko hapa kumwe.
None ngaho isto mu tawo gukurya mama na amizuko ibete cyane nuko byongora no mwese no
bantu era kanuye mama mama urambona
jaye abone ngufu gusa nandi ndabona ko yashaka kuvuga mama ndagwe basika mu wandike
ariko gidiyo nawe nkuru urabiki jojo bishka iyo hose ubona n'ibintu nakuvuga ukabona ko yoronka ingufu zo kwandika cyo n'iyo kwandika gute n'ibyo biseruye
Karukwa ndamuvugisha ibyo gana biko yuvuga none ngo yasubiriye guhumiriza
Gidi cyangwa ndavyo ku mama yaramaze iminsi atuvugisha ukuntu yadufite imyisha ukuntu yaguma duha impanuro umwanya wose cyo numva ubwo bantu kuri Gidi yo nukuri
ibere hagira ubwoba kuko nta mani matako yo kwita yo kandi adukura ngo tukamukunda yee Imana rero yamuduhayira mudukiriza
n'inzira Ego kweri Imana ntiyobona ko yadutwaye papa tukiri bato cyane bicu dutwara na mama n'ukuri atari n'icyo turigeze
Kwishyira ukanura Yakiri ko koko kari karagwa akira ibe
Ibe Si sabiyo sabye mama Impumuze gutega mama
Si si diyo Ingo
Ivete Ivete Una mama gai Mama una mama gai
Munuzi
Eko Ingo Aha Hafi yanji
Munuzi hafi iwe jidi Mufote ni jukukubo kodi Jidi yo arangu mijejewe Kani erosha jidi yo arangu tufu
Mama Eni mana aje Umvano na kutega mama Umvagute Mama
Aha Baba
wacho Wewe umu sichafuze kai beka jie beka jie nao
Uze nga wabara mutu Mzuka mama
Ego
Mana Mapa shezi
Naka
Nshuti mwari muduteza amatwi hano ngo dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio mwari kumwe nange Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibigano bya radio Ijwi rya Amerika.